Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ninge basuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48.9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Nongere mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu muri ibiganiro dutegura tukanabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi, mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo, bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba Leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa, bakanasaba ko bitegeko kukambara ku bagenda mu mamodoka, amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye.
Uraba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akigurira ku buryo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye.
Umunsi washobora gutora nk'abantu amajana angahe, urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye.
Abo ni bamwe mu banyabujumbura bavuga icyo batekereza ku ikoreshwa ry'udupfukamunwa. Muri Afurika y'Epfo, umubare w'abarwayi ba COVID-19 warenze 500,000. Mu Rwanda ho, umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka ubutabera. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Amakuru turahera mu Rwanda, aho urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB butangaza ko umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka, hategerejwe ko igihugu cye kiza gutwara umurambo we kikawushyingura. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
RIB itangaza ko umusore witwa David Shukuru Mbuyi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashwe agerageza gutoroka stasiyo ya polisi ya Nyarugunga mu mujyi wa Kigali, aho yarafungiwe akekwaho ibyaha birimo ibyo gucuruza abantu, ibyo gusambanya umuntu amaze kumusindisha, ndetse n'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Bahorera Dominique uvugira uru rwego yabwira Ijwi rya Amerika ko yarashwe ubwo yaragiye mu bwiherero.
Mu gihe bari basohotse batwaye kumwe bajya kuri toilette ahita asimbuka arirukanka. Yirukanse rero nta kine polisi ari gukora kuko cyane ko yari azwiho kuri icyo afite icyaha kuri icyo mu gikomeye ahita amurasa arapfa.
Iyo bagiye kuri toilette ntiba bambaye amapingu?
Kwambara amapingu ntabwo bivuze umuntu kwirukanka burya kuba amapingu aba yambaye imbere, kandi noneho abatekereza ko niba basohotse ari nk'amafungwa bageze kuri batandatu abavuga ati biba byose ntabwo ari buze kwita kuri njyenyine atwitayeho twese, bikaba byatuma rero wenda atekereza ko ubwo abona ari hafi batabugira icyo bamukoraho, bituma rero yirukanka.
Uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda ngo muramuha umuryango we amushyingure, biragenda gute?
Twamenyesheje igihugu cye avukamo cya Congo binyuze mu nzira za diplomasi, barabandikiye bababwira ko iyo ikibazo cyagenze buya igisiga gikurikiraho ni uko Leta ya Congo ari buze gufata icyemezo ushaka gutwara umurambo bakajya kumushyingura iwabo buriya.
RIB isobanura ko itabwa muri yombi ry'uyu musore rifitanye isano n'ifatwa ry'abakobwa bane beretswe itangazamakuru muri iki cyumweru turimo gusoza, bashinjwa gutangaza amashusho y'urukozasoni binyuze kuri internet. RIB ikavuga ko uyu musore Shukuru yajyanye aba bakobwa bane mu kabari akabasengerera bagasinda, barangiza akabasambanya, ubundi akabategeka kwifata amafoto bambaye ubusa bakayanyuza ku mbuga nkoranyambaga. Umwe mu bakobwa bafatiwe muri iki gikorwa aherutse kubwira itangazamakuru ko yabasabye kwambara ubusa ababwira ko ashaka bakurikirana ibyo yerekana. Uyu mukobwa yasobanuye ko bakoze video bakerekana ubusa bwabo bazi ko bafasha mugenzi wabo kubona icyo bise views mu rurimi rw'Icyongereza. Umwana w'umukobwa yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira, kandi ngo bari basinze batazi ko bihanwa n'amategeko. Bibuyo yemeza ko nubwo babanje gusindishwa ariko atari ubwa mbere bakoze ibi byaha.
Ntabwo kuba ko batakoze ibyo batazi kuko si inshuro ya mbere babikoze. Ubwa mbere babikora tubavuga ko wenda bagikora ubwa mbere batari bazi ibyo bakora, ariko bari bamaze kubimenyera noneho kuko si ubwa mbere babikoze, yari amaze kubimenyera kuko yabahaga amafaranga noneho bakaryoherwa n'amafaranga basengerera amayoga yarangiza kubaha amafaranga hari bakumva ari bwo buzima. Inshuro zakurikiyeho rero nibo bijyana ku bwabo bakaba bazi ibyo bagiyemo. Ahubwo wenda ubwa kabiri navuga ko kunzoga byaga nko kugira ngo bibatere akanyabugabo kugira ngo babikore bumva nta kibazo, urumva nawe umukobwa imyaka 18 2022 kwiyemera akambara ubusa barimo bamufirima biri online kuri Instagram ngo icyo gihe abashaka kugira ngo agire ikintu cyose naho kimutera mwibagiza ingaruka yazahura nazo.
Umuvugizi wa Ribu asobanura ko ibyaha uyu musore yarakurikiranyweho byahise bihagarara kuko atakiriho, ariko ko aba bakobwa bazakomeza gukurikiranwa. Mu gihe aba bakobwa icyaha bakurikiranyweho cyabahama, bahanwa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazamo amafaranga miliyoni imwe. Kuva inkuru y'aba bakobwa yagihagaragara muri iki cyumweru, abantu batari bake bayitanzeho ibitekerezo binyuranye. Bamwe bati Ribu ntiyari ikwiye gukurikirana iki cyaha,
banagari icyaha pe, kuko ahantu hose nibyo biriho gusa mbese vupe baba bapostinga, ahubwo ngiye ndabona kereka bafunze isi yose cyangwa n'igihugu cyose mbese vupe usanga bapostinze abakobwa abahungu ari bintu byibereye urubyiruko, nibyo bintu biriho pe. Imico nyarwanda nibyo bintu ariko nibyo biriho, nibyo bigezweho muri make. Umva bararenganye cyane kuko nibyo biriho, ahubwo bararenganye kabisa.
Abandi bati ni uburenganzira bwabo kwerekana ubusa bwabo, ibindi bitekerezo bikagaragaza ko bambara ubusa mu ruhame binyuranye n'umuco nyarwanda. Ibivuga ko abakobwa bafashwe bari mu kigero cy'imyaka 18 kugeza kuri 25. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tunyarukiye noneho mu Burundi, hari umugambi wo gushyiraho ubwishingizi ku barobyi bajya gukorera mu kiyaga cya Tanganyika mu gihe bahura n'impanuka bari mu kazi kabo k'uburobyi muri icyo kiyaga. Ni umugambi abenshi mu barobyi n'abatunze amato haroba muri iki kiyaga bamaganira kure, bavuga ko batagishijwe inama. Abaserukira amashyirahamwe y'abarobyi bo siko babibona, bakavuga ko ari umugambi uje ku neza y'abarobyi. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abaserukira abarobyi mu myeha itandukanye bavuga ko icyumviro cyo gushyiraho ubwishingizi ku barobyi cavuye mu mwumvikano w'abakuru b'imyeha y'uburobyi n'ishyirahamwe ry'ubwishingizi BC, Business Insurance and Insurance Company. Jean Bosco Ndabazaniye ni umukuru w'umweha w'uburovyi urahitwa Inyabugete Zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara cha Bujumbura.
Ugambi wa sasa umaze kuza, badutumye kunka tuwe tusanga turongoye abarovyi ko ntishobora gutwara abarovyi bose nkije gukunda, hama ariko dufite amakenga turabivuga ko cyane n'umu turaboneka gushika rero ubu icyo twayaze, kuko ugambi wari wafatiye kuri karahani 42,500 bavuga ati ayo mafaranga n'ukuri ntayo tworonka, ni amafaranga menshi. Hama mu nyuma ashongera badutumako batubwira amafaranga ko yagabanuke havuye ku 24,500, ni ukuvuga bari atirasi bayiri 33. Ayo 33 ni umwaka wose bivanye n'igihe umuntu ayarihiye, ni ukuvuga arishe mu k'umunani azashobora gutanga ayandi yindi asiranse mu k'umunani.
Naho biri uko abatari bake mu barovyi bafise amakenga k'ukuntu ubwo bwishingizi bwashizweho batabanje gutororokanya ivyumviro vy'abarovyi n'abafise amato aja kuroba mu kiyaga Tanganyika. Uwo ni umwe mu barovyi barobera ku mweha w'urovyi wa Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura.
Umurovyi yongera kuri bose afise igipe, umurovyi ntagenda aroga bose atamuhaye igipe. Kwega abarovyi siko caraba ibingira ishorafatwa, nta mubosi n'umwe arayishingira arayiterera igikumu, kuko igihe umubosi yayiterera igikumu nawe umukozi ibizoyankaho, kuko wanza aravuga ati ndashobora kuyakuririra kuko n'umubosi ubukorera. Mugasi mbona ku itegeko ryofata abakozi ritarafata bose cyangwa rifata ababosi bafise ibyaba
umuduga,
sawa, kuko umuduga rufata umushoferi ufata bose sawa. Hama twega abakozi tuzi bwa kabiri, niyo bose yashwara yazimisha tebagabo uroba atanga sorasi 30,000 na tankarani uko dashobora kuvuga ati bose kuba itubwiye ari yo tegeko rya leta mwagemeze mwe abagwiza atunga duhingurane tuyarihe tuzakorera muga ntimuze mukandamiza.
Reka n'abafise amato aroba ivyo bita igipe mu mvugo y'ikirovyi bavuga ko uwo mugambi utizwe neza, bagasaba ahubwo ko subigwamwo abegwa n'igisata c'uburovyi bose bagishijwe inama. uno mu mafisi ubwato buroba kumweha wanyabugete
no mugambi bazana ntaguteguye neza ko ntikwabwiye inama ubwambi rwo gutubwira uko bimeze igipe ntibagishizemo bene nabyo bipe barabyikuyemo bafatiye ku gatwe k'umuntu hanyuma rero gacha twiyumvira uyu muntu agiriye mu gipe mugiye gipe ntikikingiwe uyu muntu ni wakingiwe none wori ndugira ishanganya ico kintu cyagiriye mu kitageze sanga umva nico tuba cyageze sanga hanyuma numa rero gacha usanga rero ibyo bagiye gukreative gacha twiyumvira none n'indwe mu rero bakeneye gukingira niba mukingire mu kiyaga naha ku musore uyu murovyi azorihwa ariko yapfiriye mu mazi gacha duhera mu mvugo apfa barovyi banga mu myaka bapfiriye mu kiyaga ko abarovyi benshi bapfira ku musore
Jean Bosco ndabazaniye arongoye umwe wa nyabugetewe avuga ko ubwishingizi bwaje hageze
nkakaranga muntu kuko umaze kugira assurance ubufite na badge ariho hose ugiye uramenyekana ko umurovyi mugabo kare umurovyi nta kintu cyamuranga ko ari umurovyi rafis umubazi yavuga ati giye gusana umurovyi kumunywa agize isanganya mu kazi assurance izomufasha izomuvuza ama agize isanganya ga akitaba imana azoronka umujyango uzoronka agasumbuje nkuko asase zamaze bigenze nukuri nta nakimwe yarafise kimukingira asase jageze
nkuko biboneka mu masezerano ishyira hamwe BC ridekanya kugirana n'uburovyi nuko umurovyi azotanga amafaranga mu 33 ku mwaka mu gihe umurovyi yitavye imana ari ku murimo wiwe mu kiyaga ishyira hamwe BC ritegekanya guha umujyango wiwe asize amafaranga y'amarundi miliyoni 2 naho mu gihe yokomereka iyo shyirahamwe rikamuvuza kugeza akize
arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika ryabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye batewe impungenge n'ibizamini bya leta nyuma yo kumara amezi agera kuri 4 batiga inkuru imenyamakuru ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri minisiteri y'uburezi yashizeho iyi minisiteri iteganya yuko abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'umunani Hatungimana Yvonne n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije n'aho bari bageze biga
yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024 nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ndwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga ariko twumvise ngo tugiye gukora nukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze ibyigwa n'ibyinshi tutarabona dufise ibyigwa bike cyane ameza ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora iki kibazo nukuri imitima irahagaze turiko twiyumvira ariko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Siti Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije n'aho bari bageze biga
amakenga dufise ni menshi tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona ariko bace bagusiripure na ngo mu ndwi zitatu zoba ukoze ikibazo ntibishoboka ko ibyigwa bizaba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi abandi bari bakiri ku mashapitre 3 canke 4 usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre 5 canke 6 ko zaba zirahera
si abanyeshuri bonyine bateye impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukololo
rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata agashahara turonka ata amafaranga turonka ubukene ni bwinshi cyane ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashure na program yari sigaye uravye twari tugeze no ku 75% ku ijana 80% gutyo kubamwe nabandi ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari kiringo gito cy'abanyeshuri kwiga abanyeshuri bazakora nka examen ama exeta nitubone ibintu bazohava bakora zogerageza uburyo bwose twihate ubwo zokwihata n'inzara munda
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukurenza iti rutanga iyo mu rusenda iwe asanga leta ikwiye kubafasha
nibaza ko kalendrier ya ministere ya education ndazi ko hari ibintu bimwe igerageza ku kwirengagiza ama programa ntiyari bwahere twari dusigaje amezi ashika nkangahe nk'atatu ariko programa ntizari bwahere nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko ubu bitahura rwose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwa biteguye bwabonye yuko kumbure nimba dutanguye kwiga ayo izo ndwi zitatu bakazuka mu kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubwo nyine bari barana bibihebye
ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ari abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu wa mashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma gusa umunsi nyirizina nturatangazwa Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye
Radio ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Afrika y'Epfo umubare w'abarwayi ba COVID-19 warenze 500,000 Afrika y'Epfo yemeze ko abantu barwaye COVID-19 barenze igice cya miliyoni Minisitiri w'ubuzima yabivuze ejo kwa gatandatu ni mu gihe abarwayi b'iyo ndwara bose ku mugabane wa Afrika bakaba miliyoni imwe Afrika y'Epfo igihugu gishyize ku nganda muri Afrika cyabaruye abantu bashya 10,107 bemejweho COVID-19 bituma bose hamwe bagera ku 503,290 abantu barenga gato 3,000,000 nibo bapimwe iyo ndwara kugeza ubu muri Afrika y'Epfo iki gihugu cyatangaje umurwayi wacyo wa mbere mu mezi atanashize hanabaruwe 8,853 bahitanywe n'iyo ndwara ingamba Afrika y'Epfo yashyiriyeho kubuza virusi ya corona gukwirakwira mu kwezi kwa gatatu zakumiriye iyo ndwara amezi abiri aho zimariye koroshywa ubwandu bwongera kuzamuka mu mezi abirashize cyakora perezida Cyril Ramaphosa avuga ko ubwandu ku munsi busa n'ubwagenje amaguru make by'umwihariko mu ntara zazahajwe kurusha izindi n'iyo ndwara Western Cape Gauteng na Eastern Cape Afrika y'Epfo iza ku mwanya wa gatanu mu bihugu bifite abantu benshi banduye virusi ya corona ku isi ibi byageze ingaruka ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu rwari rusanzwe rutorohewe muri uku kwezi kwa munani umushinga w'igihugu ukora imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhumeka uzatanga imashini 20,000 zakorewe mu gihugu perezida Ramaphosa yavuze ko zikenewe cyane mu gihe guverinoma ikomeje gutegura andi mazu ibikoresho n'abakozi mu ntara zifite ubwandu bwiyongera
turabara mu kije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tukivuga kuri iyi ndwara ya COVID-19 iterwa na virusi ya corona turava muri Afrika y'Epfo twerekeza mu Burundi aho bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa ko kwirinda ikwirakwira ry'iyi virusi bagasaba ko ribitegeko kwambara agapfukamunwa ku bagenda mu modoka amapikipiki n'amagare ndetse n'abayatwaye dore uko bamwe babitekereza
byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udufukamunwa ku bagendesha kongoza abantu ku bagendesha imiduga bavuze ko babahaye muga nka twese kongoza abantu ku mapikipiki natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza nabayo tubasubije barayahatanga ku handi natwe twosaba atrapo ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta natwe uturabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki ibyo bari badukoreye babikora ku bituro hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba ibyo byo gukaraba n'amasabune ibyo byaramaze kuhaba mugabo hoba ubundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishamu ryacu amutabu kuba cyo kongoza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarigwa muri atrab nabo nyina atrab yorabiga korana n'iryo shirahamwe amotab kugira ngo narwo dushikirigwe muri uwo mugambi wo kwanya korana n'uko ntikwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaha no w'igihugu igihe atrab itazo bidashikira kwitwe kwa bamwe bikibiki umuntu abarakora mu kwikingira muri uko nyene ahari ibanza byo gukaraba umuntu agashikaga karaba mugambi gihe umugambi woboze uvuye muri atrab ugashikirira abage abunguruza abantu ku mapikipiki tuzowakira neza mu gihe uzo gutatuvuna ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduze uwundi hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iriko irafata izo ngingo abiyunguruza bakateza kuba babwambaye ababunguruza abunguruza abantu ku mapikipiki bateza kuba babwambaye bose umwe agakingira umukiriya wiwe umukingira nawe agakingira uwumwunguruje
abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako aje kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha none gusinya ngaha nukubera iki dufate nk'uko iki kiza cya corona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yari afise kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri ico kintu ari uko abanza gukaraba twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mwibarabara bofata ico kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo nabo nyene bakaza barashira ku munwa kukubera iki kiza cya corona nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese ibyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako twese muri ico gihe tucoca tugira inguvu co kugwaniriza hamwe ico kiza ca corona
se nk'uwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ico gikorwa ndumva ko ari ciza kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicayeko rero nico gikorwa bakoze ndumva ko ari ciza mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri ego bavuga hari nka shoferi cyangwa na konvoyeri ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18 ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri njye nibaza yuko naho nyine ngaho hobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera wumva nimba wunda ugwaye wunda akawugwara muri abo bandi bumva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye icyo twasaba rero nk'abashyi nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buraba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akigurira ku buryo agiye kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko
cyane naho baba bushobora kuguduha kabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamera kugwa 3, 2, 5 urumva nkayo onye hari umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana no mahera menshi cyangwa bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyoba ari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buhana abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buhana abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikinga uyu mwanya nkayunguruza ngenda mu ikarite kanaka ugasanga uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa ugasanga uwo mumotari nta kafise rero je mbona yuko bubaha bose n'abanyabanyi nabo batwara ibyuma bito bito bakabubaha ngo twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye icyo kiza coronavirus
ngo tugerageje kuraba tugerageje rero ngo batwara abantu n'ibintu ngaha nibwo nta kuri abantu benshi iyo bintu kitandukanye iyo cyane cyiza cyane rwose nta utagishima ariko kuko tuzicho kiza cyandurwa mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako bora bakongereza ingufu kugira ngo icyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba umucungo ariko muhamaye wampaye amahera nawe kuyakora ko kora kuri wako kuri wundi naho nyine ngo ubwo buryo bashobora kumushaka kwandura reka rero bora bakagwiza ajya ama desinfecteur kugira ngo umuntu nawe yinjiye aza akaraba ashyishya nko mu kiganza kugira ngo tukikwanye neza tukivire hasi tukiheraheze mu gihugu cyacu ni byiza cyane vrema atabwira ko igikorwa cyiza muganako yora bikakongera ko bakabona ruyaro nka patenti babafashe bakakongera ko bakagwiza ayo ma desinfecteur cyo cyagiye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego n'umugabo gusa cyane byo n'abantu barakaraba bakongereza byose bizo bishoboka uko tugiye hamwe birashoboka
ari wakunguka kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi b'abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu amajana ngahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo giteza kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tukikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gukikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzindi twanditse ko ari mu mademire gucyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishe akanya turabitaratugeraho natwebwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko kuneza y'umuntu umwe wari wese kugira amagara yiwe agende neza uwa karose je ni umuntu yuko yoga koresha ukagenewe kuko ni kuneza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu ashobora kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izuwundi rero nohanura abantu yuko uwa karose yokabungabunga neza akakambara uko bitegerezwa hama bikagenda neza
abo bari bamwe batuye umujyi wa Bujumbura mu Burundi basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanwe no kwambara agapfukamunwa kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi ya corona itera indwara ya COVID-19. Tuti twari kumwe ahaniho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radio-vowa.com. Badusanga no kuri YouTube na Facebook Radio yacu VOA. Basi ni cyane kwa mwese mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kubagezaho. Washyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubaragiye n'ibindi biganiro bya Radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Amahoro kuri mwese.